Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mutwumvira kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Mu Rwanda ho turi kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Inahi Washington DC muri kumwe nanjye Ushania Mukankusi ninge basoza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Nibiganiro tubategura tukanabagezaho duherere mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Iki cyorezo mu ngaruka cyagize cyatumye imipaka ifungwa. None abacururiza mu isoko mpuzamipaka rya Rubavu barasaba gusonerwa ubukode bw'amezi batakoze kubera ifungwa ry'umupaka. Bavuga ko batunguwe no kwishyuzwa amafaranga menshi kandi bari barijejwe ko bazatangira kwishyura isoko rimaze gukomera.
Baje gutungurwa n'uko twabwiye kwishyura isoko ritaragira kuvoma.
Barabona ko tutakoze kandi kugeza na none aho ubu ngubu tuvugana, murabona ko nta muntu uri mu isoko ni kutarimeze. Rero tugasaba ko batworohereza ubukode bw'isoko ku mafaranga baducije.
Abo ni bamwe bacururiza muri iryo soko rya Rubavu. Mu Rwanda kandi umugabo wamenyekanye nk'intwari ya filime Hotel Rwanda Paul Rusesabagina ubu uri mu maboko ya polisi i Kigali yasobanuriye umunyamakuru w'ikinyamakuru The New York Times cyandikirwa inaha muri Amerika ko yagushijwe mu mutego wo gutabwa muri yombi akagezwa mu Rwanda. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi ryarakomeje mu mpera z'iki cyumweru cyari icyumweru cya kane aho umurwi Musongati utaratsindwa na rimwe. Izo nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure ya radio yanyu. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, waramutse neza.
Waramutse Jenny. Wahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire Conan Bedie yarahamagariye abanyagihugu b'icyo gihugu kuri uyu w'Imana kugarariza ubutegetsi kubera perezida Alassane Ouattara azokwitoreza manda ya gatatu. Yavuze ko bahakanye ko ibwirizwa shingiro rihonyangwa ariko nta kamo ko guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu yo ku itariki 31 ukwezi kw'icumi yateye. Bedie ni umwe mu banyepolitike bane gusa bemerewe kuzokwitoza inyuma yaho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yimiye abandi 40 uburenganzira bwo kuba abakandida. Mu kwezi k'umunani abantu 18 nibo bishwe mu myiyerekano ifitaniye isano n'amatora yimirije. Abakurikiranira hafi ibyo muri icyo gihugu bafise ubwoba ko hashobora kuba ubwicanyi nk'ubwabaye inyuma y'amatora yo mu 2010 yahitanye abantu 3,000. Ibihumbi by'abantu barihereje amabarabara ejo ku Imana i Berlin kumurwa mukuru w'Ubudagi hamwe no mu bindi bisagara basaba umuryango umwe bwa Buraya kwakira impunzi zitagira aho zikika umusaya inyuma y'aho umuriro uturiririye ikambi barimwo mu Bugiriki. Abantu 12,700 ntibagira aho bakika umusaya inyuma y'aho umuriro uturiririye ugatongora ikambi barimwo y'i Moria mu izinga ry'Ubugiriki rya Lesbos mu ndwi iheze. Kuva ico gihe abashiki 9,000 babaye barashirwa mu nkambi nshasha y'agateganyo. Inyuma y'isamburwa ry'iyo kambi y'i Moria amashirahamwe y'abagira neza yaciye atangura gusaba ko izo mpunzi zikurwa kuri iryo zinga. Ahari havugwa imyiyerekano ni muri Israeli aho ibihumbi by'abanyagihugu bakoze imyiyerekano ejo ku Imana i Yerusalemu basaba itanga imihoho y'umushiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu. Ni mu myiyerekano ya mbere yabaye hafashwe ayandi mategeko mashasha yo guhagarika imirimo kubera ikiza cya COVID-19. Igihugu cya Israeli cyaronse abanduye biyongereye kuruta ibindi bihugu mu ndwi zibiri ziheze bituma gishinga amategeko mashasha ku munsi wa gatanu yo guhagarika imirimo. Iyo myiyerekano ihuriranye n'umunsi wa mbere w'ibihe by'akaruhuko ku Bayahudi yateye uburake ku Bayahudi baba orthodoxe. Kaminuza John Hopkins ya muri Amerika ivuga ko Israeli imaze kuronka abanduye barenga 187,900 hamwe n'abarenga 250,000 uwo mugera umaze guhitana muri ico gihugu. Leta z'ubumwe za Amerika kuri uyu wa mbere irafatira ibihano abantu hamwe n'amashyirahamwe arenga 20 bafise uruhara mu guca kubiri n'amasezerano ya nuclear kuri Irani, programme ya misile hamwe nayerekeye ibirwanisho. Umutegetsi wa Amerika atashimye ku izina ryiwe rimenyekana yavuze ko Amerika izobibafatira naho hari bihugu mpuzamakungu bicuditse na Amerika bitabishigikiye kuko bihano bya nuclear kuri Irani ikiringo byahawe cyarangiye, ariko Amerika yategetse ko bibandanya gushirwa mu ngiro. Uwo mutegetsi yavuze kandi ko Irani ishobora gukora ikirwanisho cya nuclear mu mpera z'uyu mwaka kandi iri kwirakorana na Korea ya ruguru mu gukora ikigendajuru cya misile giterwa ku kirere kirekire, ariko nta byemeza yatanze. Ibihano bishasha biri mu twigoro twa perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump two kubuza Irani kugira igihagararo mu karere. Ubutumwa bwahawe ibihugu bya Buraya bicuditse na Amerika hamwe n'Ubushinwa ndetse n'Uburusiya ko mu gihe bitazokubahiriza ingingo yo kugumizaho ibihano kuri Irani, amashyirahamwe yo mu bihugu byabo azobica kubiri azokwibonera ko. Leta ya Trump yikeka Irani ko iriko irarondera ikigwanisho cya nuclear, ariko Irani nayo yamye ibihakana.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Abacururiza mu isoko mpuzamipaka rya Rubavu barasaba gusonerwa ubukode bw'amezi batakoze kubera ifungwa ry'umupaka. Bavuga ko batunguwe no kwishyuzwa amafaranga menshi kandi bari barijejwe ko bazatangira kwishyura isoko rimaze gukomera. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana afitiye inkuru.
Iri soko ryubatswe hagamijwe koroshya ubuhahirane n'ubucuruzi mpuzamipaka by'umwihariko ku baturage b'umujyi wa Rubavu n'uwagoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ryubatswe ku mupaka mutumenyerewe nka Petite de Barrière, wanyurwagaho n'abantu babarirwa mu 50,000 buri munsi mbere y'uko imipaka ifungwa kubera icyorezo cya virusi ya corona, ariko abarikoreramo ntibahwemye kuvuga ko rititabirwa. Bavuga ko ubuyobozi bw'akarere bwabijeje ko bazatangira kuriha ubukode bwa buri kwezi ari uko biboneka ko ryitabirwa ku rwego rwiza n'abarikoreramo babona icyashara.
Visi meya wari icyo gihe Janvier turamubaza se tuzatangira gusora ryari, yatubwiye ati isoko niritangira kugira muvuma tuzamenyesha uko kwishyura bizagenda. Baje gutungurwa rero nuko twabwiwe kwishyura isoko ritaragira muvuma.
Ntabwo twacuruje kandi nabo barabibona, iyo bahaje barabibona kuko na directive turahorana baza hano.
Aba bacuruzi bavuga ko ifungwa ry'umupaka ryasubije idubi imikorere yabo ku buryo amafaranga y'ubukode basabwa batayabona. Bifuza gusonerwa ubukode bw'igihe bamaze bakora batarabona amasezerano y'ubukode yanahuriranye na gahunda ya guma mu rugo mu kwezi kwa gatatu y'umwaka.
Kumva byabaye kuko muri contract yavuga ngo mu bihe bidasanzwe ukodeshwa n'ukodeshwa kumvikana kuri ibyo bihe, tukatwumva haba koroherezwa kuko turi mu bihe bidasanzwe mu kigaragara. Ni uko twifuzaga ko ibyo birarane byajemo mbere y'uko tubona konti. Tutagakwiye kuba tuyibarirwa kuko ntitwarize tubona amasezerano ngo twange kwishyura. Aho twaboneye amasezerano duhuza n'ingorane z'uko twese tujya muri kugamo, tugasaba dusaba akarere kacu nk'uko natwe twifuza gutanga umusanzu ku gihugu, ariko bakabona iri soko imbogamizi rifite kuko riri hagati mu mupaka, umupaka ukaba ufunze. Nk'abaturage batwumve natwe bareke kututa mu gihombo gikomeye, badufashe ku buryo muri ibi bihe bidasanzwe niyo twatwishyura kimwe cya kabiri cy'amafaranga.
Murabona ko tutakoze kandi kugeza na none aho ubungubu tuvugana, murabona ko nta muntu uri mu isoko ni kutarimeze. Niyo tugasaba ko batworohereza ku bukode bw'isoko ku mafaranga baduciye.
Bamwe muri aba bacuruzi bavuga ko buri wese asabwa kwishyura amafaranga y'u Rwanda angana n'ibihumbi biri hagati y'ijana n'ijana na 20. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe iterambere ry'ubukungu Bwana Deo Gracias Nzabonimpa avuga ko aba bacuruzi bagiriwe inama yo kwandikira inama njyanama y'akarere bakayigaragariza imbogamizi bafite kuko ari ifite ububasha bwo kugira icyo ari cyo cyose yabafasha.
Ni ukuvuga ngo yaba ari ukubahereza exemption, yaba ari ukubavaniraho y'amezi abiri, yaba ari ukubagabanyiriza ku kode muri imipaka igifunze, bakwiriye kwandikira inama njyanama. Inama njyanama irabisuzuma igafata umwanzuro. Nubundi niyo nama tubagira, twese turabyemera, ariko amabwiriza amategeko bivuga.
Abakorera muri iri soko mpuzamipaka bavuga ko bagize imbogamizi y'uko komite bayoboreye idakorera muri iri soko bigatuma ibibazo byabo bipfukiranwa, kuko igihe cyose bagaragazaga ikibazo ubuyobozi bwangaga kubyakira, nk'uko vice perezida wa komite nshya yatowe y'iri soko Bwana Mpanabatumva Joseph abivuga.
Perezida we acuruza imyaka yambukiranye imipaka, niyo mpamvu bavuga
ngo isoko hano ngo twambukiranye imipaka ngo isoko rirarema bo baracuruza baba muri za komite zambukiranye imipaka ibintu byabo birambuka kwa kundi bisanga banyura ku maduana ariko aha nta bakiriya bazamo ngo kugeza nonaha turabayobozi bashya ariko batarahabwe inshingano
aba bacuruzi bavuga kandi ko akajagari kakigaragara hanze y'iri soko nako kari mu bitumira isoko rititabirwa uko bikwiye ni ikibazo bagaragaje mu bihe bitandukanye ndetse mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize Inama njyanama y'akarere ka Rubavu yatangaje ko yagifasheho umwanzuro ngo kuko bwana nyirurugo Comme de Gaulle yobora inama njyanama yabitangaje
hari ibyemezo inama njyanama yafashe by'uko abantu bacururiza hariya ku ruhande ku nzira cyane cyane nk'abafite za busheri ko bahabwa umwanya mwari ya soko kugira ngo rishobore gukora neza kindi nuko hari utuntu tumeze nk'udusoko tudafite umurongo turi ku ruhande nato twasabye yuko duhagarikwe mu gihe gito gishoboka no kwa mbere y'uko uyu mwaka urangira rya soko rigomba kuba rikora dushaka ko ubucuruzi bw'akajagari bucika kugira ngo rya soko shobore gukora
ni ikibazo ariko nanuba bacururiza muri risoko bagitaka
hari ubucuruzi buba inyuma y'isoko hari abafite amabase hari abafite amabutike inyuma y'isoko kandi bafite n'imyanya mu isoko kubera ko abona hano n'abakiriya bahaba akigira handi inyuma agacururiza hanze basabye ko bafata abantu bari inyuma y'isoko batafite amangazini aba bacuruza hanze babaha imyanya mu isoko niho komutse abantu bava ku mpande baguraga udusambaza ibitunguru babizane mu isoko kuko umuntu yinjira mu isoko agasanga nta bantu barimo agahitamo kujya kugurira hanze hanagaruka nicyo twasaje cyangombwa kubaka isoko
Claude Ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa radio y'u Rwanda
tukiri mu Rwanda tugaruke gato ku mugabo wamenyekanye nk'intwari ya filime Hotel Rwanda Paul Rusesabagina ubu uri muri kasho ya polisi i Kigali yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru w'ikinyamakuru The New York Times cyandikirwa inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimwe mu byo Rusesabagina yasobanuriye uwo munyamakuru murabisomerwa n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda Temistoke Mutizima
Bwana Paul Rusesabagina waburiwe irengero mu buryo bw'amayobera aho yari mu mujyi wa Dubai muri Emirazi yunze z'Abarabu mu kwezi gushize nyuma kaza kugaragazwa ari imfungwa mu Rwanda avuga ko we mu rugendo yarazi ko ajyanywe mu Burundi aho yagombaga kuganira n'abakuru b'amadini Bwana Rusesabagina wahoze ari umuyobozi wa hoteli wanashimiye ku bw'ubutwari yagize muri genocide yo mu 1994 mu Rwanda avuga ko yashutswe n'abategetsi b'u Rwanda kugira ngo asubire mu gihugu mu kwezi gushize babona uko bamukurikiranaho ibyaha by'iterabwoba n'ubwicanyi akinjira mu ndege we yibwira ko igiye mu Burundi Paul Rusesabagina wabaye intandaro ya filimi ya Hotel Rwanda ibyo yabibwiye ikinyamakuru The New York Times kuri uyu wa kabiri mu kiganiro cyari gikurikiwe n'abategetsi ba leta mu biro bikuru bya polisi mu mujyi wa Kigali aho amazi ibyumweru birenga bibiri afungiye Bwana Rusesabagina w'imyaka 66 y'amavuko uzwi cyane mu banenga ubutegetsi wabaga mu buhungiro muri leta ya Texas muri Amerika yavuze ko mu minsi ye ya mbere mu kasho ari mu maboko y'inzego zishinzwe ubutasi z'u Rwanda yarahambiriye yapfutswa amaso kandi atashoboraga kumenya aho afungiye icyakora akavuga kuko birubu hari cyahindutse mu buryo afashwemo Umunyamakuru wamubajije akandika iyi nkuru yumvikanisha ko nubwo yavuze ko arimo gutanga ikiganiro ku bushake bwe yasaga n'uvuga ku bw'agahato mu kiganiro cyatangiye uburenganzira na leta y'u Rwanda Bwana Rusesabagina yavuze uburyo yaburiye ku kibuga cy'indege muri Dubai nyuma y'iminsi mike akaza kwerekanwa i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda yambaye amapingu icyakora inkuru y'uburyo yabuzemo yakuruye ibibazo ndetse n'impungenge ku ruhande rumwe bitewe n'uko kuba rurangiranwa mu bya filimi Rusesabagina wari umaze imyaka aba mu bihugu by'Ububiligi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko indege bwite yinjiyemo muri Dubai yatekerezaga ko yerekeje i Bujumbura mu Burundi aho yateganyaga gutanga ikiganiro mu nsengero ku butumire yari yahawe n'umupasitoro wo muri icyo gihugu icyakora nk'uko abivuga agisohoka mu ndege mu masaha y'urukerera rwo ku itariki ya 29 y'ukwezi gushize kwa munani yisanze agoswe n'abasirikare b'u Rwanda hanyuma abona kumenya ko aho ari atari mu Burundi ahubwo ari mu Rwanda igihugu gituranye cyabwo aho yaherukaga mu myaka 16 ishize yavuze ko ibyo byamutunguye abajijwe uko yabyakiriye yagize ati tekereza nawe uko wakumva umeze wisanze ahantu utarukwiye kuburi Ibi bivugwa na Rusesabagina bije nyuma y'icyumweru gusa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubwo yagiraga icyo avuga ku ifatwa rye avuze ko yashutswe mu kugaruka mu Rwanda ashingiye ku byo yemeraga ndetse n'ibyo yashakaga gukora umuryango wa Rusesabagina ushimangira ko ku bwende bw'atashoboraga gusubira mu Rwanda abo bashinja leta ya Kagame kumushimuta ba mu kuyi Dubai ndetse bagasaba kumenya byinshi ku bijyanye n'uko yoherejwe mu Rwanda Guverinoma y'u Rwanda yari imaze nibura imyaka 10 igerageza gufata Bwana Rusesabagina wamenyekanye cyane muri filimi yo mu 2004 aho uruhare rwe muri iyo filimi rwakinwe n'umukinnyi wa filimi w'umunyamerika Don Cheadle kuri benshi mu batuye isi. Bwana Rusesa bagina n'intwari yemeye guhara ubuzima irokora ubwicanyi abarenga 1,200. Ibyo yanabiherewe igihembo n'uwari perezida wa Amerika George Walker Bush mu 2005. Bihabanye n'ibyo ariko leta y'u Rwanda yivuga ko ari umugumutsi ushyigikiye imitwe y'irwanya yagabye ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Ku wa mbere w'iki cyumweru, urukiko rwo mu murwa mukuru Kigali rwamushinje ibyaha 13 birimo iterabwoba, ubufatanyacyaha mu gushimuta no kwica, kimwe no gushinga umutwe w'inyeshyamba. Kuri uyu wa kane yangiwe kurekurwa by'agateganyo, akatirwa gufungwa indi minsi 30 mu gihe iperereza rigikorwa. Ni icyemezo yahise ajuririra. Abashyigikiye Rusesa bagina bavuga ko Bwana Kagame utihanganira na busa batavuga rumwe nawe mu gihugu, arimo kugerageza kwigizayo burumwe wese wabugaragara nk'ushobora guhangana nawe mu bya politiki. Mu kiganiro Bwana Rusesa bagina yavuze ko ari umwere kuri ibyo byaha byose aregwa. Ikiganiro n'umunyamakuru wa The New York Times cyakorewe mu cyumba Bwana Rusesa bagina afungiyemo, ahantu bigaragara ko ari heza hasukuye, hari n'igitanda kiriho inzitiramubu. Bwana Rusesa bagina we yari yambaye ipantaro ya kaki, ikositimu, inkweto z'ingozi, kandi yari yambaye n'isaha ya zahabu. Nk'uko umunyamakuru wa The New York Times yabyanditse, mu bari bakurikiye ikiganiro kandi harimo abunganizi be babiri. Ubutegetsi buvuga ko ubwe yihitiyemo ku rutonde rwabo bwamuhaye, hakaba abakozi bo mu rwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'abo muri polisi, bose bambaye gisiviri. Umuryango wa Rusesa bagina mu kiganiro n'abanyamakuru wavuze ko wamushakiye abandi bunganizi mu mategeko batarabo, bakaba barangiwe kumusura. Icyakora izo mpungenge z'umuryango warazihakana mu magambo yati, nihitiyemo abunganizi kandi nishimiye gukorana nabo, gusa umuryango wanjye ntabwo ubizi. Bwana Rusesa bagina avuga ko yari afite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso kandi ko abategetsi b'u Rwanda bamwoherereje abaganga. Agira ati, haza abantu benshi bakanganiriza, yewe banansukurira icyumba rimwe na rimwe, barangaburira, n'abantu beza cyane, kugeza ubu buri kimwe cyose kimeze neza. Ku mucyo wari wose ikiganiro cyatanga ku buryo abayeho, ibyo Bwana Rusesa bagina yavugaga rimwe byabaga birimo urujijo. Nk'urugero, ntiyashoboraga gusobanura ibyabaye mu minsi 3 yo hagati yo kuva mu mujyi wa Dubai no kwerekanwa ku Kigali. Yagiraga ati, yego, najyanwa ahantu, aho hantu si mpazi, nari mboshye amaguru, amaboko, ndetse mfutse n'amaso, nta kintu nashoboraga kubona, sinza aho nari ndi. Abajijwe niba yarahaswe ibibazo, Bwana Rusesa bagina yasubije ati, si cyane. Umunyamakuru amusabye gusobanura neza, nawe ati, oya, sibyo, nta muntu wigeze ampata ibibazo, yego.
Tuve mu Rwanda tugana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ryatangiye guha impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Rusenda muri Kivu y'Epfo amafaranga yo kugura ibifungurwa by'amezi abiri. Ni nyuma y'amezi 5 bari bamaze batabona imfashanyo z'ibiribwa. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu Rusenda Vedaste Ngabo akomeza inkuru.
Iki gikorwa cyo guhereza impunzi amafaranga yo guhahisha kiri kubera kuri Centre Jeune yo mu Rusenda cyatangiriye muri village ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya 17 n'iya 50. Kije nyuma y'amezi 5 izi mpunzi zari zimaze zidahabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibifungurwa, zari zisanzwe zihabwa n'ishyirahamwe rya PAM.
Kuri turi n'umubabaro munini ya cyane, kuko nta kuntu inyuma y'amezi 5 batuzanira 2,209 by'amezi 2, kandi twari dusanzwe dufite amadeni y'abandi kugira ngo tubayeho, twarari amadeni arenga ayo mahera 2,209. Ubu turapokera na bene madeni bari ku muryango barindiriye amahera yabo. Turi gupokera amadeni nyene kuko dutashe dutaha vide, kandi tugiye kubaho nabi cyane muri inkambi ya Rusenda. Turi n'umubabaro munini ya cyane. Nuko itora dufungura amadeni y'abandi, turasabye asere na PAM na leta ya Kongo ko buhaguruka bakaraba ukuntu badufasha bakaduhereza ayo mahera asigaye amezi angahe.
Ibisanzwe amahera twaronse amahera ya amezi abiri, twe tumaze amezi 5 tudapokera. Niyo mpamvu naho ayo mahera yabonetse by'ukuri abenshi tuko turaturagira ngaha kubera amadeni no kwishyura ntakwiye. Hamwe n'ibyo rero dusaba ko n'ukuri bo bandanya bakatwiyumvira, basi bagatuma bagaruka n'ingoga bakaduhereza basi ayo mezi yandasigaye, natwe tukaraba ko twogera kuko ataraho n'ubundi. N'ukuri ubusuma buracyari bwinshi ngaha mu nkambi, inzara iracyari nyinshi. N'ukuri twe yarunse ibyo 2,295 mugabo warariye ideni ry'amezi 5 kugira wishyure 2,209. Biragoye ko tubayeho turi wabo kujya amadeni gusa, kujya amadeni tugenda yo mu bakongomani watwizeye akaduhereza akaduha ideni ryiwe.
Faranga baduhaye bayaduhaye kandi byadushimishije, ariko nuko
bayaduhaye kugira ngo twishure amadeni twariye kuko twarariye amadeni bwa mbere twaratanguye twakaba abantu bajye abantu bagombesha hanyuma ubu naho twarariye amadeni zinka z'abanyamurenge kandi mbere zaradufashije ubu rero tugira ngo tubahereze ariko inzara isigayira twica
aba barundi baba muri iyi nkambi bavuga yuko kugutinda guhabwa imfashanyo y'amafaranga yo kugura ibiribwa byatumye benshi muri bo bishora mu mirimo y'abakongomani bakiba imyumbati abandi nabo bakishora mu buraya kubera inzara nkorera Imana Silvestre ni impunzi yo mu Rusenda
abagabo barataye agaciro cyane muri iyi nkambi bivanye n'abagore baciye batakara baca mu busambanyi baca mu bitagira ikimazi ubusuma no kwagirizwa mabi yose twebwe barifijwe mu Rusenda mingo kabisa ari kugahanga kacu tugiye kubiraba nk'abatware dusanzwe dukorera muri iyi nkambi duca tubona ko mingo na gahohotero kugira ngo batwicishe inzara barabe ko tuvugira ibikorwa tudashobora gukora cyangwa se tudakora hari ubusuma bumaze iminsi bwigaragaza bugaca bavuga ko abarifije aribo bari ko barafatanya n'abaturage cyangwa se abanyagihugu mu kwiba amabi yose abera ruguru mu misozi kugeza uno munsi ahaja ku barifije igituma ibyo byose biba ni ukubera inzara amezi atanu yose umurefuji adapokeye n'amezi menshi
umuyobozi ushinzwe hasi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jack Nigan ubwo yari mu ruzinduko mu nkambi yo mu Rusenda mu cyumweru gishize yavuze ko impamvu z'impunzi zatinze guhabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibifungurwa byatewe n'uko hari uburyo busha PAM yari mitangiza bwo guha impunzi amafaranga yo kugura ibiribwa binyuze mu buryo bwa telefone uburyo buzwi nka MPESA gusa nubwo izi mpunzi ziri guhabwa amafaranga yo kugura ibiribwa by'ukwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu ishyirahamwe rya PAMU rivuga yuko nyuma y'ibyumweru bibiri rizatanga amafaranga y'ukwezi kwa karindwi n'ukwa munani kuri izi mpunzi zo mu Rusenda Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo
muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda tugeze ku mwanya w'amakuru ya siporo n'imikino mu Burundi ihiganwa ry'umupira w'amaguru ryarakomeje mu mpera z'iki cyumweru turangije cyari cyumweru cya kane umurwi Musongati utaratsindwa na rimwe muri handball mu ihiganwa ry'i Bujumbura ujejwe ubuhinga arashima uko ihiganwa ririmo kugenda nubwo bakiri mu cyumweru cya kabiri ni inkuru dushyikizwa na mugenzi wacu Desire Atungimana uri Kigali mu Rwanda
mu ihiganwa rya handball ribera ku kibuga cya Sesinga no ku kibuga cya SOS mu gisagara cya Bujumbura kundwi igira kabiri yihiganwa umugwi wa Friends watsinze Golden ku bitsindo 34 kuri 22 intwari batsinda Rukinzo ku bitsindo 36 kuri 29 nayo umugwi w'igisirikare Muzinga ukabatsinze Galaxy worohewe cyane ku bitsindo 30 kuri 16 kugeza kuri ndwi igira kabiri yihiganwa nkuru nziza Eric ajejwe ubuhinga mu ihiganwa rya handball Bujumbura arashima ko ibintu byifashe kugeza uno munsi
champion imeze neza murabona ko turi ku kibuga match yameze neza abakinnyi bari en forme bariko berekana amaruhinga bwabo rero abantu bagitaba cyane ariko araba ngaha kibuga kuri Sisimba no kuri abantu benshi hari n'abandi bagiye kuraba izimari zikoze bera kuri SOS ubwo yuko muri association umunezero ko abantu bitewe amahiganwa uko twayatekanije
muri basketball naho kundwi igira kane yihiganwa ry'i Bujumbura Muzinga yatsinze Jimkana ku manota 81 kuri 48 New Star itsinda Mutanga United ku manota 96 kuri 58 urunani rukaba rwatsinze bitoroshe na gatoya umugwi wa Lezipo ku manota 78 kuri 75 Kerne nayo itaratsindwa na rimwe ikaba yarigishije umugwi wa Aigle Noir uko basketball ikinwa mu kuyitsinda ku manota 118 kuri 38 mu mupira w'amaguru naho nyene ihiganwa ryarabandanije ku ndwi igira gatatu Message Ngozi zisusurukira Burundi mu nkino za Afrika z'imigwi yabaye ya mbere iwabo kuri uno wa gatandatu yatsindiwe imbere y'abakunzi bayo na Olympic Star y'umuyinga ku bitsindo bibiri ku busa Jimmy Ndayizeye yamenyereza uwo mugwi umaze gutsindwa kabiri mu nkino zitatu akamenyesha ko bakinye neza habura amahigwe
nuvuga yuko gutsindirwa nga kibyiza n'urukino rwa gatatu dukinye kandi uri kuragwanira igikombe ari amahere rutategereza kugira n'urukino twari ko dukinira ku kibuga cacu twari gushobora kurutsinda ariko murabona yuko ingene twakinye tuvuga yuko twakinye nabi cyane urabona ko twashoboye kuronka n'amahigwe amagori ashika nka 2 cyangwa 3 tukayananirwa n'ico kintu nuvuga yuko chatwishe Olympic Star nuvuga yuko batenga nka 2-3 mu igori bakaronka amagori abiri bo umupira nuko birashika ariho gusindwa ariho kunganya tugiye kwitegura kuraba ivyabuze no munsi turabe yuko match kurikira tuzoshobora kubyifatamwe neza
muzindi nkino zabaye Olympic Star yanganije na Aigle Noir ubusa kubundi Musongati itsinda Vitaro ibitsindo bibiri kuri kimwe Bujumbura City itsinda Muzinga igitsindo kimwe kubusa nayo umugwi wa Kayanza United ukaba watsinze Atletico Olympique worohewe kubitsindo bitatu kubusa muri iyo higanwa bikaba biboneka ko Musongati ifise 9 ku 9 ihagaze neza cyane mu gihe muri Vitaro hoho ifise ubusa ku 9 icuka tari ciza namba mu higanwa naryo ry'amagare ryabereye ingozi mu gihe bari baramutse muri iyo ntara bakira urumuri rw'amahoro nize Imana Jacques umugwi wa Mihaje mu ntara ya Cibitoke niwe yabaye wa mbere mu badashika n'imyaka 20 akaba yagize amasaha 2:30 n'amasegonda 11 ku birometero 60 wa mbere mu bagabo bita Elite ni Uwimana Amadi wo mu mugwi akaranga w'igihanga mu ntara ya Bubanza yagize amasaha 2:59 n'amasegonda 47 ku birometero 96 naye mu bakobwa Nifasha Adelphine wo muri Club Karanga aho nyene gihanga akaba ari we yabaye wa mbere agize amasaha 2:42 na masegonda 56 ku birometero 50 Desire Tungimana Kigali ijwi rya America
Njote banwanye baradijwe rya America ibiganiro twabateguriye bigeze ku musozo tubashimiye cyane ko mwateza amatwi cimira kandi na bagenzi banje bagize uruhare muri ibiganiro n'abamfashije kubibagezaho Faser Gebeho ni we wagiranije aya makuru kuri micro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi Tubaseze tubifuriza amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muri hose. Mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona kandi tubararikira ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibageza ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Iri ni ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ninkuru nziza ko Alexei Navalny umunyapolitika akomeye atavuga rumwe na leta y'u Burusiya yavuye muri koma yashizwemo n'abaganga muri kigiye akaba ashobora kuvuga nguko bitangazwa n'abaganga wiwe mu gisagara cya Berlin tangazo ryashikirijwe n'ibitaro Charité ariko avurirwamo bivuga ko hakiri kare cyane kugira ingaruka zo mu gihe kirekire ku isumo rikaze yahawe zimenyekana Navalny yajanywe n'indege mu gisagara cya Berlin avanywe mu Burusiya inyuma yuko akizwe n'amagara mu ndege yarimwo Yari muvanye mu karere ka Siberia imujana ku mugwa mukuru w'u Burusiya Moscou ku itariki 20 z'ukwezi k'8 hari nyuma y'uko abaganga bo mu Burusiya babisabwe n'umuryango wiwe bamurekuriye kujanwa mu Budagi abaganga mu gisagara cya Berlin basanze Navalny ari mu bane baguru bikomeye prezida w'u Burusiya Vladimir Putin yahawe isumu ryo mu bwoko bwa Nokivok kigwanisho cicisha imyuka cyakozwe n'u Burusiya inyuma y'uko abahinga mu by'ubuvuzi b'abadagi batangaje ivyo batoye Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burusiya John Sullivan yatangaje ko abategetsi b'u Burusiya batezwa gukora itohoza ry'ukuri ribaye mu muco ryotuma abakoze ubwo bubishya babibazwa. Kelly McEnany umuvugizi w'ibiro vya Perezida wa Amerika yatangaje ko guha isumu Navalny ari ububishya bugayitse cyane.
Russia has used chemical nerve agents in the past and we're working with our allies and the international community to hold those
Kelly McEnany ati Uburusiya bwarakoresheje iryo sumu muri kahise turiko dukorana n'ibihugu bituditse natwe hamwe n'amakungu kugira abakoze ubwo bubisha babibazwe tuzokwirikirana ahari ho hose ivyemezo bizodushikana kandi tuzogabanya uburyo bakoresha mu bikorwa by'ububisha abanyagihugu mu Burusiya barafise uburenganzira bwo gushikiza ivyimviro vyabo mu mahoro atabwoba ko bashobora kumeregwa nabi mu buryo ubwo ari bwo bwose umunyamanga mukuru w'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi igihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic General Jens Stoltenberg ashimikira ku kamaro ko gukorera hamwe yamenyesheje ko ibihugu bigize ishyirahamwe 5 byagiye hamwe mu kwiyamiriza igitero kigayitse cyakozwe kuri Alexei Navalny avuga ko ivyo bihugu vyasavye Uburusiya kugira uruhara mu itoza mpuzamakungu atawari hembwamiye kwigeragezwa cyo kugandagura Navalny hamwe no gutora babikoze abashikiranganje bajejwe imigenderanire y'ibihugu bigize umugwi G7 barashikirije itangazo ryanditse risaba Uburusiya gutora bidatevye abakoze ubwo bubisha bugayitse no kubashira imbere y'intahe Itangazo rivuga ko igitero cyakozwe kuri Navalny kiri mu bindi bintu bizogira ingaruka zikomeye kuri demokrasi no guhiganwa hagati y'imigambwe myinshi mu Burusiya Iryo tangazo rivuga ko amakungu azobandanya gukurikiranira hafi kugena Uburusiya uzokwishura kukamo katewe n'amakungu kereke insiguro ku isumu ryahawe Navalny Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo asubiramwo ivyatangajwe n'abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'umugwi G7 yatangaje ko igitero cyakozwe kuri Navalny giciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu aziririza ikoreshwa ry'ibigwanisho byicisha imyuka
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.